imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fideni Yongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Muri uyu mwaka w'2024, ibihugu bifise hafi ca kabiri c'abantu baba ku isi bizogirisha amatora mu vyiswe umwaka ukomeye cane w'amatora mu mateka. Ibihugu birenga 60 birimwo abantu bagera ku miliyaridi 4 bizogirisha amatora yo mu ntara y'abashingamateka n'ay'abakuru b'ibihugu. Amatora azogira ingaruka kuri politike n'imigenderanire mu makungu na demokrasi, ashobora kuzotuma icuka kibi ciyongera mu makungu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byitezwe ko Perezida ahari muri iki gihe Joe Biden ahangana na Donald Trump yahoze ari Perezida mu matora ya Perezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. N'ibindi bihugu bitari bike biriteguriye amatora yo muri uyu mwaka. Ku mugabane wa Amerika yo mu buraruko, amatora y'umukuru w'igihugu azoba kandi mu gihugu cya Mexico. Amatora muri ico gihugu ashobora kuzogira ingaruka ku migenderanire ikomeye y'ubudandaje na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutekano kuri bibe Mexico ihana na Amerika. Ku mugabane w'Uburaya birategekanijwe ko haba amatora y'inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya hagati y'itariki 6 n'itariki 9 z'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka. Amatora yo mu ntara no mu makomine nayo azoba ku itariki 13 y'ukwezi kw'10 muri uyu mwaka. Amatora yose ashobora kugira ingaruka ku nzego z'uwo muryango zigenewe kubungabunga amahoro muri uyu muryango ugizwe n'ibihugu 27. Ku mugabane wa Aziya, amatora yo muri Taiwan ashobora kongereza icyuka kibi mu karere ka Indo-Pacific, aho Amerika n'ibindi bihugu bicuditse bishobora kugira uruhara muri iyo mishyamirano. Ni mu gihe Taiwan n'Ubushinwa birabana ingwe. Mu karere ka Aziya, amatora azoba kandi mu Buhindi na Pakistani. Ntibyitezwe ko amatora muri Bielorusiya, Uburusiya na Iran ahindura imigambi y'ibyo bihugu. Ku mugabane wa Afrika, amatora azoba muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad, akazoba ashobora kugira uruhara ku migenderanire y'ibyo bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu kuri uwo mugabane. Amatora azogira kandi ingaruka ku guhiganirwa umugabane wa Afrika kuri ko kuba hagati y'ibihugu byo mu mahanga bimwe wa Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa. Mu biganiro muri Sanga twatumiye Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhinga mu migenderanire y'ibihugu, yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi, akaba ari Brussels mu Bubiligi. Twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye, yigisha ivyerekeye politike kuri kaminuza ya Burundi ari Bujumbura. Baravuga ku ngaruka amatora yo muri uyu mwaka ashobora kugira mu makungu. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro meza ba Fidelio.
Ndabifuriza n'umwaka mwiza muhire w'2024.
Twese umwaka mwiza.
Nagoma ntangurire kuri wewe Frederic Bamvuga Inyumvira. Aya matora nkuko nari ndavuze mu ntangamarara, aravugwa ko ari amatora akomeye cyane, azoba akomeye cyane mu mateka. Niko mubibona?
Niko tubibona kubera imvo zikurikira. Umuntu ariko arumviriza ingene isi iri kwiratembera, iko irasubira muri bya byumviro bya kera, wasanga harama ibice bibiri bikuru by'isi, igice cegamiwe na Amerika, n'abandi muri URSS ubwa Rusiya umusa Rusiya federation ukakibona hari bihugu byinshi amatora abaye muri Nations Unies ukabona umusa hari bihugu byinshi byegamye Rusiya ibindi bikaguma kuri Amerika ibindi bikaguma hagati na hagati aya matora akababaye igihe Urusiya bwashyize ingufu nyinshi mu ntambara kugwanya Ukraine by'ukuri kugarura bya bihugu bari bafise mu gihe cy'uca uyu munsi akaba atayindi nzira womenga bafise atari gukoresha ingufu bikabaye kandi aya matora akaba ari bwagira abe cyane cyane iwabo muri Amerika ubona neza ko Trump amatwara yiwe yerekanye yuko yavuga ati ikindi kiri Amerika gusa ibindi bindi baragira ibyo bashaka baragira politike yabo atari kujya ukenda gushinga ni Amerika kandi sanga niyo Amerika ya Amerika yitwa kuri Abanyamerika kumenga muri Amerika hari Abanyamerika Abanyamerika bariyo sibajya bari bambaye baba Amerendi yabishwe kujya nabyo nabimukira ibyo rero bakabyibagira ukamengaro hariho uwashitse imbere y'uwundi yafise amateka makuru gusumba abandi
yego
yego byo nzi ni byo nzi ndiko ndabona kandi birabiga bigaca bigira ingaruka bi ku butunzi kuko begambiye bari butunzi buca bugenda hariya bazanga by'ukuri ibibazo tugiye kubona izari no birafata iyo nzira na cyane cyane ko uyu munsi hari ibyumviro bya demokarasi ibigambo byinshi iri birashira hagahamba ibyumviro bya demokarasi kurya
turaza kubigaruka ko
ibihugu byabo
yego ndabashimiye namwe Professor Pascal Niyomizigiye aya matora arimwo n'ibi bihugu by'ibihangange bifite igihagararo gikomeye ku bijanye na politique mpuzamakungu mubibona gute niko mubibona mubona nkuko nabivuze mu ntangamarara ko aya matora abonwa muri bya bihugu birenga 60 nk'amatora akomeye cyane mu mateka y'isi
igome ayo matora zoba mu bihugu byinshi kandi azoba ari amatora ashobora kugira ingaruka zikomeye ku iringanizwa ry'isi kuko nk'uko umushinga ntahe bavuga ibyo vira bivuze ariko haragaruka ku isi ibintu bitoroshe ariko Jesse navuga ngo ni nka bimwe byariho imbere y'uko hahera wa mushamirano hagati ya ishyirahamwe ry'abasoviyete na Amerika cyangwa ibindi bihugu byo muri Buraya bw'Uburengerazuba kuko burya kirya gihe cyane cyane byari ibyumviro bya politiki bimwe bita ideoloji ariko ubu navuga ko ari iby'ubutunzi n'ibintu byo kugerageza gukomeza ingufu za gisirikare kuko murabona nka Amerika baravuga ko Trump ashobora gutsinda ayo matora kuko Joe Biden ibyo yemeye ntiyabishyize ko nka neza kandi ubu kubera ubukene bwaje buva ku ngorane zabaye 2008 n'ubu zitarahira zijanye n'ubutunzi n'iby'amafaranga bituma abantu benshi bakwirikira abantu bafise politiki zintagondwa nka kujya kwa Trump cyangwa abandi zaburaya bamwe bavuga muri extreme right kubera abantu basa n'abihebuye bakavuga ati dukeneye abantu bakomeye igiza y'abantu b'impunzi baza kutwaza mu bihugu byacu bitunze bakaza gutera ubushomeri n'ibindi murumva ni inzira itoroshe cyane muri ibi bihugu byacu nabyo byo mu nzira y'amajyambere biraboneka yuko ibihugu byinshi muri Afurika biriko birafata inzira nshasha ubu unye bimwe biriko biridohora ku bihugu byahora bibiganza kera bakavuga ati tukomeza gutora inzira zacu
Taka duhere ku matora nkuko mwari ko murabivuga akomeye cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika igihugu kizwi ko gifite igihagararo gikomeye cyane ku isi mushinga ndahe bamvuga inyumvira aya matora muyabona gute mubona ashobora guhindura ibintu gute haba hagati mu gihugu muri Amerika no mu makungu kubizoyavamwo
kubizoyavamwo aho duhera sikure bahera ukuntu politiki ya Trump yari imeze. Trump igihe ciwe avuga ati jewe umwitwarariko wanje ni Amerika, kandi akavuga ati kubera izo mvo ntidukeneye abantu baza kutuvogera ngo baje gusaba ubuhungiro ngaho. Nacyo gituma avuze ati jewe ndubaka uruhome hagati ya Mexique na Amerika, ariko Mexique ni igihugu kiri muri icyo bita Amerika yo mu burengero. Nicyo gituma yo mu buraruko bambe, nicyo gituma mvuga nti byari bihugu nka bimwe byabwirwa kumvikana ingene babana, kandi wakavuga ati ntabwo dushaka ni bagumi wabo mugabo. Kandi hari ibihugu byo muri Amerika bigenda gute igihugu cyo muri Amerika yibita Etats Unis, babe boroherwa bafise amategeko bafise ingene babanye, mugabo muri Mexique hakaba ubukene abantu bagahunga baza guhungira hariya ubiyehe politiki. Iyo ni cyo cya mbere nabona. Kandi ku buryo mvuga nti hamwe Trump yugaruka ikibazo cy'ukuntu kumvikana Mexique, ikibazo no kuraba ingene basubira kubandanya rwa ruhome rwa hera. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri ni ingene yabana n'Uburusiya, baravuze cyane iby'amatora, ingene Uburusiya bwafashije kwibwa kubwana matora agenda uko yagenze muri Amerika. Numvirije kandi Trump ariko aravuga aratanga akarorero kuri President Putin, avuga ati nawe nyine aravuga ko demokarasi yacu itahiri kwirajya, urumva ko bafise ibintu bari buhurireko kuri Amerika n'ingene bahora barabana nabi. Uko umuntu perezida muri Amerika avuga afata akarorero kuri perezida wo mu Burusiya, ucubona uti aya matora ni yaba hari ikintu gishobora guhinduka. Na cyane cyane ko perezida Putin avuga ati jewe nimbona amatora abaye hakaza Trump ingwano yo muri ikirenda yitsinda, kubera ko ibigwanisho byinshi biva muri Amerika cyanke mu Buraya bitewe na Amerika ibyo bintu bikabihagarara. Gutyo rero ikirenda ndayifukamike iheze aze tuganire basubire kuri igihugu cyanje.
Tuze ku mirongo ya telefone dufise Jafet Gafi Bodi Akimana. Jafet uratwumva?
Ndamumva neza.
Ututeye ka muri he Jafet?
Ndi ngai Bujumbura i Burundi.
Ufise ikibazo bazo batumire icyumviro shikiriza? Bishikirize
ariko sinatawe neza ikiganiro ndagifatiye hagati.
Turiko turavuga ku matora akomeye cyane azoba mu bihugu birenga 60 ku isi. Amatora azoba ayo mu ntara y'abashinga amateka n'abakuru b'ibihugu mu bihugu by'ibihangange, hakaba harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Uburusiya, harimo Ubuhindi, ku mugabane wa Afrika hakaba hazoba amatora muri uyu mwaka muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad.
Icyo mbona cyo navuga rero
yego
nuko aya matora nkuko agenda ngira nk'irya mbere aba ku migabane aho agiye guhuza abantu isinzi igira bwa we bwa mbere mu mateka.
Nibyo
bishobora gushika rero agateza impagarara mu mpande zimwe z'isi
nkahehe nkayo mu bihe bihugu wohavuga?
Turavuga nk'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Uburusiya.
Murakoze.
Sawa
na mwebwe. Okay. Dufise kandi Frederic Salpongo wiburega, uratwumva?
Ndaho neza ijwi rya Amerika.
Turaho, uduteye aka muri he?
Bo, bahamagaye ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cy'imviro ubishikirize.
Yego, ndafite igitekerezo cyangwa cy'imviro nk'uko mubivuga.
Yego.
Mu by'ukuri urebye uyu mwaka ni umwaka udasanzwe ku bijyanye n'ibihugu, aho nk'uko mwabivuze ibihugu bigera kuri 64 bifite amatora y'abaperezida cyangwa se n'izindi nzego muri uyu mwaka. Mu by'ukuri iyi izatubera ishusho izatwereka ese isigeze mu bijyanye na demokarasi cyangwa se n'ubwisanzure n'imiyoborere, kuko iyo urebye kuri buri mugabane nibuze ugihagarariwe n'ibihugu bigomba kuzabamo amatora. ubwo rero ni igihe cyiza ndetse n'abasesenguzi wo kugira ngo bamenye ese isi ihagaze mu kijyanye na demokarasi cyangwa se mu kwishyira ukizana kwa muntu, kuko niho bizagaragara, kuko hari aho tujye twumva amatora aba ntibigende neza, ariko twizeye ko byazagenda neza kugira ngo turusheho kubona neza aho isi igeze, nimba ibihugu birenga 34 bizagira amatora y'abakuru b'ibihugu n'izindi nzego. Bivuga ko ari igihe gikomeye cyane, ariko tugomba kwitegamo impinduka ko isi ikwiye kuba mu mahoro, ko gutora ari uguhitamo atari ibintu wenda bavuga ko birenze cyane ku buryo abantu bajya mu matora bakagira ubwoba, ahubwo abantu bajya mu matora bakumva bakomeye ko baba bagiye guhitamo uburyo bazabaho mu myaka iri imbere. Ntekereza ko nkanjye ubwanjye nko mu Rwanda natwe turayafite, turi bwo mu bihugu bifite amatora, dutekereza ko nibuze muri icyo gihe kiri imbere ari igihe cyo kureba koko nimba mu bibyo bihugu bibaye ntihagire impinduka ziba zaba mbi ku baturage, nibwo tuzabona ngo demokarasi ku isi ihagaze hehe, kuko ni igihe cyiza cyo kubisuzuma kuko tuba dufite aho turebera.
Murakoze.
Murakoze namwe mu bya Amerika.
Ndabashimiye. Professor Pascal, kuri ibyumviro bya Japhet na Frederic, na Frederic aravuze ko uko abona ibintu aya matora azokwereka azoba nk'igipimo cya demokarasi, uko demokarasi izoba yifashe ku isi, niko mubibona mubivuga kwiga.
Ego nibyo, ariko ikintu dukwiye kumenya ni uko demokarasi igwaye henshi no muri bijya bihugu byitwa ko bimaze gutera imbere muri demokarasi. Demokarasi iragwaye cyane kuko ibyo abanyepolitike bendera bagomba kwitoza biba ari ibintu byiza cyane, mugabo ibyo bintu ntibiba bikurikiza kenshi. Kubera iki? Bamaze gushika ku butegetsi baca bakoresha amafaranga, bagakoresha ubutegetsi bafise kugira ngo babandange batwara atawe ushobora kubaciramo. Ni bimwe bita mu Banyamerika storytelling, baremera bakemera ubuki batirigika nta bintu byo kurondera ngo demokarasi mere kujya bayivuga gukurikiza ibyiyumviro by'abanyagihugu n'ibindi, ahubwo uca usanga batwara muri leta basa n'abaganza abasirikire abanyagihugu muri ibyo bita le pouvoir legislatif, cyangwa ugasanga barabakoresha mu buryo usanga urushya rukora cyane. Ni nacyo gituma abantu benshi bibwira kuri demokarasi bavuga yuko demokarasi igwaye cyane ku isi. Ibyo ni ko ingero si zimwe, hari igwaye kurusha, ariko demokarasi bigira gwaye ni mu bihugu byitwa ko biteye imbere. Muribuka kuri Donald Trump nyine n'abantu binjiye muri Capitol bakamenagura ibintu, abantu baribaza ati none bijya n'icyo demokarasi nibyo twakurikiza nk'akarere k'igihugu kimaze imyaka irenga amajana atatu muri demokarasi.
Nibyo. Na shaka mbaze umushingantare Frederic bamvuga inyumvira ku byerekeye umugabane w'Uburaya, hategekanijwe amatora y'abashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Ku bibazo mwariko muravuga nka Professor Pascal yakavuga ko demokrasi isa n'igwaye icumbagira no mu bihugu yarimazemo igihe kinini cyane, reka no ku mugabane w'Uburaya abahinga bitegereje ibintu bakababona ko naho nyene demokrasi iri kimera nk'isubira inyuma kubera ibibazo bitandukanye. Mwo tubwira icyitezwe nk'uko muri ku mugabane wa Afrika mu gukikiranira hafi muri aya mateka amatora y'abashinga amateka mu muryango w'umwe bw'Uburaya.
Icyo twitegwamwo ni ingene uyu munsi ibihugu biri kubiriyumvira. Uraze intumbero politiki iri kurafata, nkaraba muri za Finland, nkaraba muri za Suede, nkaraba muri za Norvege, nkaraba mu Butaliyano, nkaraba ibyumviro birimo biraje imbere mu Bufaransa, nkaraba ibyumviro ngo mu Bubiligi biri muri igihe mu buraruko bw'Ububiligi, no kuvuga mu Baflama. Urabona ko mu by'ukuri inzira biriko birafata nicyo bita l'extreme droite, no kuvuga ni ya migambwe navuga kare usanga ihengamiye ku bihugu byabo badakeneye kumva cya kindi twita valeur ya solidarite, no kuvuga aho umunyagihugu w'isi uyu munsi bavuga bati nabo umunyagihugu wacu ikichuku munabwa umusitu wa ye uisi tulachanse nibagumi wa abo mungabo kandi bakibagira yuko ukukuntu abanyagihugu baguma bagenda mwisi bari mu cyami babitumye aho kwibaza bati mbega twebwe ko ariko twabitumye duturi nyishu kumuzi gute birabagora bakaza gufata inyishu barabye ibihari aho kuraba ikibituma kugira nico kibazo jewe nkora muri ibi rero iburaya rero cyo bona kigiye kuza ni byo nyene ndabona hagize imisi haba makuru na makuru makuru avuye ikibazo cy'impunzi kandi bibagora no kumvikana murabona ko icyo kibazo kisenyuye na leta mu Bufaransa kuko burya uyu mudamu yari premier ministre burya hanini murabona ko barungitse itegeko mu n'amashinga amateka bakarisesa bakaryanka burya nicyo cyatumye leta ihinduka rero ku buryo mvuga ndi inzira niyo mugabo nibibazo nibaza ko bazobona mu buzima bwabo bw'abanyagihugu bwa misi yose kuko ibi bintu bariko baragendera ku bita de valeur ibi byo bya fraternite ibi bya solidarite ibi bya demokrasi ingene umunyagihugu yabwirizwa kugira ijambo mu gihugu ciwe kandi bataravye inguvu cyangwa bataravye ngo umuntu ninde nibaza ko ibyo bintu ari byo bigiye kuja mu ngwano muri ayo matora nibaza ko demokrasi zotsinda guko nyene demokrasi izogwanigwa gushikaho nkumburi tsinda cyangwa itsindwe uravye ibihugu nk'Urusiya ubwo nk'Ubushinwa ubwo nka Korea yo mu buraruko ibihugu byo muri Afrika n'izindi zanduze nya za Brazil n'ibiki cyo bita BRICS urabona ko mu bisanzwe bo bari bifuza yuko haba intwaro aho abakuru bashika ku butegetsi bakibaza igiterambere gusa batibaza ingene abanyagihugu bashobora kwisanzura imibereho yabo ngo bashikirize ibyiyumviro byabo bubake demokarasi ishingiye ku kunezerwa k'umunyagihugu urumva nizo mbona nibyo mbona bigiye kuza vuba abazotsinda iza kugira ngo na mugabo ndabona uyu munsi cyo bita la tendance y'ibintu bigenda bijyana
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise nitanga simo uratwumva
yego ndabumva neza
uherereye he simo
nanye ndi mu Rwanda ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Kamonyi
ufite ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ushikirize ubishikirize
murakoze ndagira ngo mpere ku kintu bavuzeho ngo igisimo cya demokarasi kuvuga ko amatora yaba igisimo cya demokarasi hari aho ndi bunyuranyeho gato n'abatumire ku buryo barimo babigarukaho kuvuga ngo igisimo cya demokarasi cyaba amatora ntabwo njyewe ariko mbibona neza siko mbibona kuko murabazi abaperezida n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bajya beguzwa nyuma y'uko batowe icyo gihe demokarasi muvuga ko iba igiye cyangwa mwe muhita muvuga ahubwo nanone ko aribwo demokarasi ibonetse kuba perezida yatowe uyu umwaka utaha afungira agatererwa icyizere mwe mubifata mute mutekereza ko aribwo demokarasi iba yiganje cyangwa nuko haba harabayemo ubundi buryo perezida yaba yarageze ku buyobozi bitandukanye n'uburyo abaturage batekereza ko ariho bakifuzaga ku bwa demokarasi ntabwo mwemera ko hashobora kuba hari izindi mbaraga wenda zishobora kuba ziri hejuru y'amajwi y'abaturage zishobora kuba zagira uruhare mu kwimika cyangwa guhitamo ubu mukuru w'igihugu n'abadepite muri rusange hanyuma bambwire kuba ibihugu birenga 60 bigiye kwinjira mu matora muri uyu mwaka ubundi kuki babyita ikintu gikomeye kandi ibyo bihugu bisanzwe bifite abaperezida babiyoboye nabo baciyeho biziciye mu izo nzira ntabwo numva ko amatora ari ikintu gishya gikwiye kuba muvuga ngo kiraremere cyangwa nubwo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya niyo mpamvu niwo muvuga ngo ni ibintu bitangaje cyane ibyo bihugu bisanzwe bifite abaperezida bisanzwe biyobowe kuki muzanye ubu ni uko bibaye byinshi kuko wenda bereye rimwe kubera imyaka isa naho abaperezida benshi genda ingana henshi ntirenga itanu itanu ine mbega muravuga ngo ni ibintu biremereye cyane kubera iki kandi ibyo bihugu bisanzwe bifite uburyo biyobowe n'ubundi kuba amatora yahurira na sinumva ko ari ikintu mwakagize
itangaza
cyane ngo mwumve gikomeye
ndabashimiye
hanyuma
mwereze
imbaraga za rubanda mu gutora imbaraga za rubanda mu gutora mwebwe muzibona mute zifite akari gaciro ku kugena ahazaza h'igihugu kuko ushobora abaturage bo ubwabo icyo bashaka ubwabo bashobora kuba hari uwo bifuza kujyaho ariko wenda za mbaraga nahasangiye nkubwira zikaba nazo hari uwo zishaka ko ajyaho yakumva hari amatora yibwe yahinduwe bijyanye n'icyo wenda uburasirazuba bushaka twarabyumvise bavuga ngo Burusiya bwafashije Trump kwiba amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujya tubyumva mu bihugu bya Afurika ngo hari igihugu runaka cyafashije umuperezida kujya ku buyobozi ese murumva abo bantu si bo bashobora kuba wenda bafite uruhare runini mu kugena ahazaza h'igihugu runaka kuruta uko abaturage bagituye bihitiramo uzaba bayoboye
ndabashimiye
yego
ndabashimiye yari niyitanga Simon Professor Pascal Niyonizigiye mwo shobora kumwishyura kuri izo byimvira ashikirije
kuri izo byimvira bya niyitanga avuga ati mbega ni kubera iki muvuga ko ari ibintu bidasanzwe kandi na kare bari bafise ba perezida n'inzego zizotugwa ni bidasanzwe turiko turabaho isi ikiragenda kuko isi ndiguma hahandi nubwo avuga ngo na kare hahora ba perezida ubu perezida yatwaye mu bihumbi bibiri si cyo kimwe n'ubutwari ubu nk'ubu harasohotse igitabo muri Amerika cyanditswe n'abahinga berekana ingene isi izo imeze mu bihumbi bibiri na mirongo ine nuko abo n'isi iriko irahinduka cyane aho rero yavuga ngo none ngo bigenda gute ngo ko bazotora kenshi usanga ari nk'intamico ni bimwe bita la demokarasi liberale ugasanga ahantu batoye bagiye mu matora bazi uzotsinda kubera ugiye hejuru ugiye mu matora arafise ubutegetsi bukomeye cyane cyangwa akoresha amafaranga menshi agakandamiza abantu kugira ngo atsinde ayo matora naho boba benshi batamushaka cyangwa bakayahindura mu masanduku yo gutora kenshi usanga ariyo nk'inamico cyangwa ugasanga abantu baratinya barakandamije kugira atawubahuka kudatora ibiganje muri icyo gihugu aravuga ati none inguvu z'abanyagihugu kenshi abanyagihugu ni abantu bagomba amahoro bagomba kwirinda avuga ati jewe nta mutwe data wanjye mfise umutwe muto njemera iyo nibwo bita n'ibifashe ikirindi nshyiraho ubutegetsi bushaka ni ukuvuga baragerageza kugira bakizagatwe bakemera byose mu bihugu bitari bike turazi yuko bibaho ni nacyo gituma rero ubuye tubona yuko bitazoroha ntibizoroha kuko n'ibihugu Amerika tuvuge n'ibihugu by'Iburaya bwo mu burengerazuba byahora bigerageza kuvuga kugerageza gufata gufata kugira bafate imigambi y'uko demokarasi yokomera ku isi nta buryo bwinshi bagifise kandi basigaye batinya bavuga bati aho twatangiye amafaranga aho twagiye ndagaherera ubusa urabona ingene abanyamerika bahunze muri Afghanistan bagira ngo bariko baragwanya bataliba haze demokarasi barabonye ko batabishobora murabona muri Iraq byarabananiye gute baho bataha hariho ukuntu ubu kubera ibyo mwavuze by'ibihugu bijya bita puissance émergente ziko ziza n'iyindi nzira ya diplomasi ku isi ibihugu byaganje isi umwanya munini biriko birasa n'ibisubira inyuma muri iyo nzira rero abantu biganje mu bihugu bakomeza biganza bagakoresha amafaranga bagakoresha inguvu bagakoresha uruswa
murakoze dufite kandi Obed ndiho kubwayo uratwumva Obed uratwumva
yego
Obed uri he
ndi mu Burundi
ufise kibazo ubaza abatumira icyumviro ushikiriza ubishikirize
ndabona ko icyumviro
mugishikirize
mino mezi hello
mugishikirize
yego hello
shikirize cyumviro turawumva
yatabye mino mezi ugiye demokrasi ntabwo ikuye neza nk'ibihugu byo muri Afrika ukugereje kuraba ibihugu byinshi basa mu bihugu by'amatora mugabo rero demokrasi ntabwo yubahirizwa uko dusanga nka bamwe bamwe bose bakora ko bashatse baza ugasanga bariko barakora bivanye n'ibyo bene byo barondera ahubwo ntibarondere inyungu za bene igihugu ugasanga ahubwo barondera inyungu zabo bwite cye ntangira ikibazo nagenda baje musemo nyishura mbere yaho demokarasi idatera imbere nabona bihugu byakoze n'ibihugu by'abarabu cyangwa n'ibindi mbega aho nibo bafata ingingo zikomeye kugira ngo ibihugu byabikoronize nabyo iyo bitere mu cya mbere biramaje ibi bihugu byo muri Afurika baba murakoze
ndabashimiye
yego
no mwishyura bamvuga inyumvira
erega icyari butegere nuko amademokarasi kuvuga amatora henshi aba bantu bashaka kwigumiza ku butegetsi barayafata nko kumenga n'uburyo kuguma ku butegetsi ariko amatora muri demokarasi harakabyo kuko abanyagihugu bo nyene bihindurira inzego baravye ingene bariko baratwarwa ariko uyu munsi icyo tubona cyane cyane mu isi n'uburyo bw'ingene abari ku butegetsi ahubwo bo kwibayo majwi bo henda abanyagihugu bakabaha n'uburyo kugira bagumize ku butegetsi kandi abanyagihugu bazi ko atacu bariko barabamarira burya rero niho haca haba ingorane ku buryo uyu munsi tubona ko mu isi hariho igice kinini ubona ko kitemera ibya demokarasi kuko demokarasi ni ingene abanyagihugu batwarwa bwa mbere na mbere amatora ni uguhindura inzego guhindura ingene inzego zihari zibisikanya abandi bantu bakaza bagatwara berekana ingene umunyagihugu azomererwa neza gusumba uko yahora ariko rero uyu mutwe tubona muri ko mu isi mu Burusiya nko mu Bushinwa muri Korea y'uburaruko ni ingene aba politike zihari ari amapolitike bavuga bati twebwe turi ku butegetsi reka tukomeze ibihugu byacu bigira ingufu za gisirikare bigira ingufu z'ubutunzi hanyuma ibya demokarasi byashaka bisubira inyuma kandi imigambwe ntibeho niyababaho na habe tugambwe twitwa ko barekura ko bitwa ko bari muri demokarasi mugabo ari nk'umugambwe umwe burya rero nicyo gituma nshavuga nti muri icyo ibihugu byose bihurirako n'amatora mugabo ugasanga ntibayaha insiguro zimwe bamwe ni kugira ngo barabe ingene bayakoresha bagaruke abandi nabo akavuga bati by'ukuri reka tuyakoreshe maze duhindure ubutegetsi turanze ingene abanyagihugu biyumvira niko no kwishyura uwo muntu
murakoze ku murongo wa telefone dufise Adronis Ndayisenga Vangelo uratwumva aho kwigira hirya harimo ibibazo mu telefone halo urafite ikibazo cya telefone sinzi reka turagerageza hanyuma ntitwaronka akaryo ndagomba nze twavuze ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twavuze ku mugabane w'Uburaya imbere ko tuja ku mugabane wa Aziya nashaka tuze ku mugabane wa Afrika aho muri uyu mwaka hategekanijwe amatora muri Senegal Afrika y'Epfo Mali na Chad ashobora kugira uruhara ku migenderanire y'ibyo bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu ayo matora kashobora kandi kugira ingaruka ku guhiganwa ni umugabane wa Afrika kuriko kuba hagati y'ibihugu byo mu mahanga birimo Amerika Urusiya n'Ubushinwa aya matora muyabona gute Professor Pascal cyane cyane twako mwariko muravuga nti demokarasi ikitera isubira inyuma nka Senegal ya cyari igihugu cyari kizwi ko ari igihugu gitekanye cyane mu bijanye na politike na demokarasi mu karere ko muri Afrika mu burengero Afrika y'Epfo nayo nyene abitegereza ibintu baravuga ko igihugu gifite ibibazo bikomeye bya politike ku ntwaro ya Cyril Ramaphosa n'ibibazo by'ubutunzi Mali na Chad na vyo bikaba bizwi ko ari ibihugu byaciye mu makuru d'etat no mu buryo budaciye muri demokrasi. Aya matora muyabona gute muyitegereje?
Aya matora muri Afrika nayo ni ntazoroha kuko murazi ko Afrika ari ahantu ibihugu bikomeye ku isi bishaka kuganza kuko ari ahantu hari ubutunzi bwinshi. Murabona ubwa mbere bwo butunzi bwa mbere n'abantu muri Afrika ubuye bavuga ko hari muri yarde n'ibihumbi amajana atatu by'abantu. Abo bantu rero ni kuvuga inguvu kuko 60% zabo n'abadafite imyaka iri munsi ya 25. Ni kuvuga ko hari abantu bakiri bato bashobora gukora, bashobora gukora mu mashirahamwe, bashobora gukora mu muri bya by'amahunguriro. Ni kuvuga ko hari abantu bashobora gusubira ibintu byinshi, basubira amashirahamwe n'ama by'amahinguriro. Hari ibintu by'ubutunzi bwinshi cyane cyane nk'ibyo ibintu bakoresha mu mahinguriro n'ibindi. Ni gace gituma Afurika ikiba nk'uru urubuga bagwanira ko n'ibihugu byo hanze ya Afurika birafise ukuntu birindiye cyane ayo matora. Mugabo hariho ikindi kintu hagati muri ibyo bihugu muri Afurika, hariko harahinduka ibyiyumviro cyane kuko abantu bariko barakura ubu n'abantu batabaye mu bukoloni n'abantu babona isi ukundi kundu, batemera kuganzwa nk'uko kare byagenda. Ni nacyo gituma mubona hariyo amafudeta henshi, abantu b'abasirikare bahaguruka bakavuga ati kirazira yuko abanyamahanga batwigisha demokrasi hama bakaba ari baza kuyonona baducura bufuni na buhoro batwiba baduhenda. Murumva rero ibyumviro biriko birahinduka muri Afurika, kandi Afurika iraboneka yuko hamwe irose amahoro ikarongwa indwaro nziza, hashobora kuba ikintu cy'umuvuduko mu gutera imbere. Ni nacyo gituma ubu rero Afurika ari intara igihugu bizohinduka cyane, kandi irimo abo bantu bakiri bato bakurikirana cyane biba ku isi. Ugiye mu bisagara by'ibihugu muri Afurika, izo nyine twavuze za Senegal, Afurika y'Epfo n'ahandi, uzosanga abo bantu bakiri bato ari abantu baguma baraba bijya byuma byingurukana bumenyi, bagenda mu masiber cafe, barazi biba ku isi, barazi ibyo bicuri kirahinduka. Benshi muri Afurika usanga bagomba kuja mu Bushinwa, mu Buhindi, muri Amerika, Australia, hehe. N'abantu baraba cyane biba ku isi kandi bafise amakuru atari make. Ni nacyo gituma bavuga ko muri Afurika ubu hagoye gutwara cyane mu bihugu bitari bibi.
Murakoze. Samuel Kwizerimana ari ku murongo wa telefone. Samuel, uratwumva?
Ngo ndabumva cyane.
Samuel uhamagaye urihe?
Ndi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi.
Ufise icyumviro, ufise ikibazo baza?
Ufise intererano.
Muyishikirize?
Nagomba gushikiriza kuri nagomba gushikiriza umutumire nshingira ko n'ikibazo.
Muyishikirize?
Ubwa mbere bwo ntangura kuvuga ko nkumbure arakajyo keza kubona hari ibihugu birenga 160 muri uno mwaka bizogira amatora.
Ni 160 sijana na 160 ni ibihugu birenga 160.
Donc byerekana ko urabona ko politike y'isi uye bimwe mu Gifaransa bakunze kuvuga ko isi yavuye muri monopolitike mugubu uye n'ijya ati politike kuva igihe ya ntambara y'amajambo Gerfu Wade yahera hagati ya Amerika n'Uburusiya, ubona ko byaciye bituma ubuye aricyo gituma hari intambara nyinshi ku isi. Urabona muri Israeli na Palestine, urabona Ukraine n'Uburusiya, urabona aha mu karere duherereye mu biyaga bigari Congo n'ibihugu bihanye imbibe. Nibaza ko nkumbure abarongozi bashasha bazotogwa nihaba amatora by'ukuri aciye mu muco, aciye mu ngiro n'ubutunga natabayemo uburiganya, kizotuma nkumbure barongozi bashasha baca batorera ibibazo bimwe isi mu gihe ayo matora yogenda neza. Mugabo kandi amatora akagenda nabi mu bihugu bimwe bizoca bituma nkumbure nubundi si subira kwinjira mu kajagari aho dosanga intambara itandukiriye ibindi bihugu sange nkumbure habaye gere civile ya cita gere civile mu bihugu bimwe bimurabona nka Kongo ko abakandida bahiganwe na Tshisekedi batemera ko batsinzwe bavuga ko amatora yibwe donc nuko rero ikibazo nagira ndamubaze mbega ni kihe cyigwa novuga ibi bihugu bigira byindire mu matora byokura mu byokura mu kuntu bitegereza kwitunganiriza amatora aciye mu kuri aciye mu ngiro bitarinze kurindira mahanga donc nk'akaruriro kujya byo kuvuga ngo barindira abarorezi bazova muri Union Européenne azova mwa ayo maorganisation internationale mugabe icyo gihugu bwacu n'abanyagihugu bacu bakaja hamwe bakumvikana hanyuma kandi uwutsinze abo bahitamo bakamukeza kandi uwutsinzwe nawe ntiyumve kumenga n'ijuru rikorotse ahubwo bagafatanya n'uwatsinze guteza imbere igihugu ni kihe kintu cyangwa ni kihe cyizere cyo kujya tugiye kujya mu matora abona ko gishoboka kugira ngo nkumbure bize bigende neza
murakoze
hama ikindi muzagenda mubaza ikindi kibazo gira kabiri ndabona ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika byo haruguru ya Sahara ko byinshi byahisemo inzira ya kudeta ahubwo n'abasirikare bakiri bato na cyane cyane bafite ibyiyumviro by'igikomunista nk'uko bivugwa bifatikanya n'Uburusiya bagushikaho usanga ari abajene kapitene cyangwa abandi basoda bakiri bato bagahiri ku butegetsi kandi ukabona ko bagerageza bagatena donke baka ukuje cyangwa bikabare yisi nk'akarero kojewe nemera nkumbure bidahinutse imbatara mayeri ni kapitene Traore urabona ko kuva buhiritse yemeye ati je naburya burusho ibikije bigenewe president ntabyo nkeneye nzoguma kumushara wanje ubukapitene nawe yandi mabiki n'ibiki pisinzi donke mbega icyo novuga ni hahicyo mu bindi bihugu nk'ibi bihugu usanga abaperezida bigometse ku butegetsi imyaka myinshi nka za Kamerune za Sudane zande nande ubona ko abaperezida bashaje mbwa badashaka gusigira abantu bakiri bato canke abandi bantu kugira ngo baje mu gukurukuruka mu zabukuru mbega abasoda mwizeye bihugu nabo hari novuga ni hariho everyone cyangwa iki yotuma nkumbure nabo bazogira ibyumviro nk'ibyo byabo ba todabo mu burengero bwa Afrika
ndabashimiye
murakoze namwe
ngo mwishura umushinga ntahe Frederic bambuga inyubira
murakoze Samuel ibihugu bigiye kwinjira mu matora ni 96 ku bihugu 195 bigize isi urumva n'igice gito gitari gito cy'isi icya mbere cya kabiri ndi bwishure nukumva ibintu bya demokarasi burya demokarasi ni intwaro y'abanyagihugu umugabo icyo abantu boraba kandi bagategera nuko iyo demokarasi n'abategetsi bayikosha bagakuramo ibyo bashaka bakanezereza imiryango yabo bakanezereza bagenzi babo mukiha mu ruhande rw'abanyagihugu kandi abanyagihugu nabo ntibigishijwe icyari cyo demokarasi ntibigishijwe ingene bo kwifata muri demokarasi ntibigishijwe amatora ingene bo yicungerera bakamenya amajwi yabo icyo yabaye ntibigishijwe ingene bo cungera ubutegetsi bwavuye muri ayo matora kugira ngo babakorere ibyo babatumye ntibigishijwe ko aribo bene urugo ko aribo bakuru mu rugo ko umutegetsi abagiye kubafasha yabwirizwa gukora ibyo bamushinze ibyo rero nibyo rero batarategera imbere yuko aba ayo matora uri kuravuga yocungerwa n'abanyagihugu bonyene n'abanyafurika bonyene bobanza gutegera ibyo umunyagihugu rero agaheza akavuga ati jewe ndahisemo naka kandi uyu naka ndamufise ku ijambo ingene azontwara azamubwira nti si ukugezaho cyangwa ati ni byiza aragushimiye bandanye tutaragira ngaho rero ga Samuel icya kibi kibazo nacyo gituma ahataza ingene iyi demokarasi iba yaraje iwacu mu bihugu by'iwacu ni ibihugu ni byiyumviro by'ukuri byiza mugabo byari mu Buraya igihe bavuye mu ntambara igira kabiri y'isi ingene bari mutwarane hanyuma bagira amahoro hanyuma bakababizana iwacu cyane cyane mu gihe ariko turikukira kuko bari bazi yuko by'ukuri badushyizemo imigera y'indyane z'amacakubiri n'izindi tudashobora kumvikana kuri icyo kintu cy'amatora. Umwe azavuga ati nasinze, ubundi akavuga ati wanyibye, ubundi akavuga ati watsinze, ubundi agatuka. Amatora akamara inzira y'ingwano muri Afurika. Mu by'ukuri ndemeza ko amatora yagiye aba inzira y'impari za politiki zagiye zibyara umwumvikano muke, intambara, ubwicanyi n'ibindi. Ari nacyo rero mvuga nti imbere ko twavuga iby'amatora twabanza kwiyumvira aho o byo bigira gute. Aha muri Afurika ya y'uburaruko wavuze ibiriko biraba bya za Niger, za Mali, za Burkina Faso, ibihari ni wiki ni bitu nuko mu Faransa mu bisanzwe rutagiye kuko mu Faransa bwana batwaye muri colonization bugiye bitwa ko bugiye mu garutagiye kuko umuntu agukorera amafaranga ukoresha ni ukuvuga arakwicara ko nta bisibye kandi umuntu afite ubutunzi kuri wewe niwo cagira na politike uri bugendereko nacyo gituma rero zijya politike zo muri abijya bihugu ziga zigenda imizi zigara zije imbere kandi ku buryo haze gusahanduruza abantu bagwana kandi urabye neza abo bantu bagwana abafaransa barabazi rero ndakwenda kugira nti aba bahungu b'abasoda bavuze bati reka twebwe turabina tukabohora ibihugu byacu tubikure muri karya kahise bazobishobora nkumbure babishoboye nzobakurira inkofero batabishoboye naho bakajya mu by'amafaranga n'ubundi ibyo bihugu byabo bizoguma biri hahandi abo bazungu nabo bazavuga bati awa none ko watwunguriye turinjira rero tugiza gutegera demokarasi dukeneye yobimeze gute mbega iyo demokarasi yoshingira ku munyagihugu gute two kwigisha umunyagihugu gute akumva ko ari we nyen'urugo kandi ibyo bintu akabigendera akabibamwo
uwuje
akaza kumutegekera niko no kwishura iki kibazo cawe Samuel
ndabashimiye. Bedine Jeanne aratwakuye uratwumva?
Ndabumva.
Uri he? Aho ni he? Ufite ikibazo ubaza icyumviro unyaruse ubishikirize.
Icyumviro ufite kandi ikibazo mbaza kuba ushobora kuza kukicyura kugira ngo ukumve umucyo
mubishikirize.
Ok, abantu benshi cyane cyane abanyepolitike bivuga yuko muri Afurika ari igice yita demokarasi.
Halo,
ariko mumaja
yego bandanya.
Ariko turiko turaraba turabona yuko iyo demokarasi bavuga abanyepolitike hari ahantu kanaka yaje kuva, hari akazi k'abantu kanaka bayiteguye atari abenegihugu bose bayiteguye.
Mwarangije
amana oya sinarangiza nagomba kubaza none iyo demokarasi kubera iki tuyizaniza twebwe nyene abanyafurika tudashobora kuyironderera apana yo tumanjiye bamanjiye kutuzanira kubera iki twe tutayironderera?
Murakoze. Mwamwishura Professor Pascal.
Ego icyo kibazo cya Ijede ni cyiza cyane kuko mu bisanzwe demokarasi ko yatanguye imbere y'ivuka rya Yezu Kristu mu Bugiriki ntiyari imeze nk'uko imeze mu bihugu by'i Buraya cyangwa muri Amerika. Yari intwaro y'abantu bateye imbere cyane itaraba nk'abantu b'abanyamahanga cyangwa abantu b'abagubano n'ibindi. Ubwo rero yarahindutse kuko mu kinyejana cya 18 ho batangura kuvuga mu bihugu nka Amerika, mu Faransa n'ahandi batangura kuvuga ati demokarasi ni kuvuga ko abenegihugu bose bumvirizwa bagatora. Ariko iyo nzira ya demokarasi yagiye irafata intumbero zidasa mu bihugu kuko muri Amerika demokrasi yo muri Amerika sico kimwe no mu Faransa yo mu Faransa sico kimwe no mu Budage mu Budage sico kimwe no mu Italiyani ni nacyo gituma hajya demokrasi mu gihugu cyacu cyose yitegejwe kwiyumvirwa na bene gihugu ibintu byari byatangiye muri Afurika mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda ibi bita conference nationale abantu bakaja hamwe bakumvikana inzira botwagura igihugu botwagwa nibyo byari bikedewe abanyafurika bakicara bakihugira akaba aribo nyene bimenyera intwaro zikwiriye mu gihugu cyabo ibi ni ibintu biva hanze kuko murazi yuko byigeze gushika igihe ibihugu by'uburaya bw'uburengerazuba na Amerika bavuga ati bwa bundi Afurika ntishobora kugira demokarasi byatunaniye ibyabo biragoye mugabo si kuvuga ko bidashoboka birashoboka bugabo demokarasi yo muri Afurika yari ikwiye kwisunga imico ya politiki yo muri Afurika kuko turasi imico yacu ya kera yo gutwara si kuvuga ko twatwarwa nk'uko twatwarwa ku cyami mugabo hari ingingo hariho amateka ibintu byaranga politiki mu bihugu byacu bikwiye kugumaho nk'ibintu by'ubushingantahe ibintu byo gufashanya ibintu byo guhanurana hariho ibintu byinshi nko mu kutatura amatasi twogumana twagerageza kuzana muri iki gihe turimo mugo ntitwibagire kahise kacu ivyo ni byo nk'ibihugu by'ubuyapani by'ubushinwa byahe bigerageza gukurikiza imico yabo ya kera narindi ni naho ibintu bishoboka kandi ugiye kugira ngo reka nijyane abanyamerika reka nijyane abafaransa ntabyitishoboye
murakoze dufise Bitoki Macumi David isumba byose ku murongo wa telefone uratwumva David
ndabumva neza cyane
mufise ikibazo cy'imvira munyarutse
ego jewe ikibazo narifise
yego
none iyo ayo matora agiye kuba mu izo bihugu nabonye nimba birenga mirongo itandatu agiye kuba mu bihugu by'iburaya cyangwa mu bihugu byo ngaha muri Afurika none ayo matora ayo matora yerekeye iki agiye kuzana akarusho gake cyangwa n'akahe karusho agiye kuruzana agiye kuzana ngaha iwacu muri Afurika
murakoze ya twavuze ko azoba mu bice bitandukanye byo ku isi ariko sinzi ko ari cyo musegurira umushinga ntahe bamvu nyumvira kuri ikicimbira cy'ikibazo n'ikibazo
navuze neza yuko ayo matora azoba mu bihugu 76 ku bihugu 195 bigize isi ayo matora azoba no muri Afurika no muri Afurika ya Afurika irimwo hari ibihugu byinshi nka za Mexique bavuze Afurika yepfo bavuze Mali bavuze Chad aho hose ibihugu bizobamwe amatora kandi si kuvuga ko womenga ni ingingo yafashwe ko byo uyu mwaka ni nk'uko basanzwe bari mu matora bama baje ku matora no kuvuga ibiringo by'abakuru b'ibihugu bariko barateka ibyo bihugu bizoba biheze uyu mwaka hanyuma baze kurondera ubundi butegetsi gusa higani icumbe neza ni batubagira ikibazo twobafasha abari turiko turaganira kumva gute aya matora kumenga ntasanzwe ni ukubera gusa tubona ibyumviro bya politike biriko birahindagurika mu isi muri ma Amerika uravye ingene Amerika ifasha uburaya bafashanya n'uburaya mu kugwanya mu kufasha Ukraine kugira ngo Ukraine igwane n'Uburusiya ni ikimenyetso cy'uko bavuga bati birumvikana ko Ukraine yogenda muri wa mugabane wa buraya ikikaba ikindi gihugu hambavu ya 27 bihari yuko bariko baragwanayo ari nk'uko ari buraya buriko buragwanya Uburusiya urumva rero uburusiya bwinjiye matora ayo matora yabwo azoba aje gukomeza intambara na Ukraine icyo ni ikintu gihambaye cyane icyo ni cya kabiri ni uko urabye ibihugu byinshi bya Afurika ingene biriko biregamira cyane uburusiya byanga uburaya kuko bavuga bati uburaya bwa mbere baradukoronije
bamaze kudukoloniza turabirukana baduhenda ngo baragiye baguma ngaho uyu munsi baguma bakora politiki zingene bugumi wacu kugira ngo bakure badukuremwo ubutaka dufise mu masi yacu mugo bitangwa turiko turafashanya ariko ari mu kutubesha ena cyo gutuma tuvuga tutireka twegamiruriya tutakahise dufitaniye nawe gutyo rero dukorane mugabo rero ingorane zicaziya mubyerekeye iyo demokrasi niko nuko iyo demokrasi iyo biyumunyagi ugute kuko yabyavuye mu bazungu byabishyigikiwe n'Uburusiya kose usanga ari uko abategetsi bashaka kuguma bicaye ku butegetsi babandanye barya abanyagihugu burya nizo ngorane ni ryari abanyafurika abanyagihugu cyane cyane bogira agatima ntembero bakavuga bati reka twicaye tuvuga demokrasi by'ukuri dushaka mugabo ntibive ku bategetsi cyane bive ku banyagihugu kuko n'abanyagihugu bababaye bariko bararibwa nabo bakijije
murakoze Professor Pascal mbere kurangiza nagomba mvuge ku yandi matora akomeye ariko arakurikirana no cyane afise ingaruka kubizanye n'ivyo bita muri France la géopolitique imigenderanire hagati y'ibihugu by'ibihangange nayo muri Taiwan ashobora abitegeza ibintu kwashobora kuvuga kwashobora kuzokongereza icuka kibi mu karere ka Indo-Pacific aho America n'ibindi bihugu bicuditse bishobora kugira uruhara muri iyo mishamirano ayo matora muyabona gute mu gihe uburusi murantunga ubushinwa na leta zunze ubumwe za America bitarabana neza kuri icyo kibazo cha Taiwan
igome amatora yo muri Taiwan ateye impungenge uko turazi ko ubushinwa butemera na gato yuko Taiwan ari igihugu gitegerezwa kwigenga ariko rero tukanamenya yuko America cyane cyane igihe Donald Trump yatwara kandi tukaba tuzi yuko nubwo ashobora kugaruka yerekanye yuko ashigikiye Taiwan bigatuma imigenderanire ya America n'Ubushinwa ihakaguka tosikara cyane ibyo rero birateye impunge kuko turazi ko kenshi Ubushinwa buhora bugira ibintu by'integereza ya gisirikare kugira butere ubwoba Taiwan Amerika nayo ikerekana yuko ishigikiye Taiwan naho kugira ngo igume ifise imigenderanire myiza n'Ubushinwa ikarungi ikaba yiserukira muri Taiwan ngo yerekane yuko yemera ko Taiwan ari igihugu cigenga mu buryo buboneka mu makungu uko turazi yuko burya naho Ubushinwa na Amerika bikunda kugira ingwano y'ubudandaji turazi yuko Ubushinwa bugurana amahera menshi Abanyamerika kuko Abanyamerika burya barashisha ingorane n'uko igihugu kifise amadeni menshi kandi gishora hanze bigoranye ahubwo kigira byinshi hanze ari nacyo gituma cyama kirengeye amahera yo kugira ngo kigerageze kugira barasi komisiyari yace hamwa idefisite hari ingorane muri ibyo by'ibidandaji hagati ya Amerika no hanze murumva rero iyo migenderanire y'Ubushinwa na Amerika iragoye cyane kuko n'Ubushinwa ntibushaka ko Amerika yongera ingorane nini kuko ugize ingorane nini iyosubiza amahera yaguranye Ubushinwa urumva yuko naho biharira naho bikebana hariho akantu kadahera ko gufashanya kira noneho bijya muri diplomasi wabuze ibya geopolitiki diplomasi y'Abashinwa bijya bita win-win n'abantu kenshi badakunda gukurikirana ibyo bintu bya ideoloji cyangwa ibindi bavuga ati twese dukeneye no kugira business kandi bayigirana n'abantu naho baba badashyize ibiro bimwe
murakoze ndabashimiye cyane barabatumire Professor Pascal Nionizi yigisha ibyerekeye politika kuri kaminuza y'u Burundi Bujumbura hamwe n'umushinjacyaha Frederic Amambuga inyumvira umuhinga mu migenderanire y'ibihugu yigeze kuba icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi turako turavuga ku matora ari mu bihugu bigera kuri 76 azoba muri uyu mwaka w'2024 nshimire abashoboye gukurikirana iki kiganiro bahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro ntibagiye rero n'aba batumire mbeje kuvuga amazina yabo namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika turabashimiye rero mubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika mukurinde ibiganiro biri imbere mwese mugire ibihe byiza